Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu mwaramutse amahoro, ikaze kuri radio yanyu. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 93 n'ibice bitatu. Mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 2531. Muri Uganda mutwumvira kuri radio Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro. Muri kumwe na Fidel Niyongabo mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Inkino z'igikombe cy'imigwi y'umupira w'amaguru yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya zirabandanya hisunzwe uburyo bushasha bwatunganijwe ku bijyanye n'iryo higanwa. Hisunzwe ubwo buryo bushasha, muri iki gihe imigwi ihiganwa ni 36 ivuye kuri 32 yahiganywe mu mwaka w'umupira w'amaguru urangiye. Mu buryo bushasha, ekipe yose izokina urukino rumwe rumwe na ekipe 8 zitandukanye. Ubwo buryo bwasubiriye bwahahora aho ama ekipe yahura mu nkino zitandatu zo mu migwi n'ayandi ma ekipe atatu vyahiganwa. Ekipe imwe yose yahura inshuro zibiri n'izindi vyahiganwa mu mugwi zirimwo. Uko siko ibintu bikiri muri iki gihe, hisunzwe uburyo bushasha, ekipe yose izokina inkino zine imuhiri wayo na zindi zine hanze y'imuhira iwayo. Ekipe 8 za mbere zizoronka buno nyene tike yo kuja muri kimwe c'umunani, mu gihe zindi 16 zizohura hagati yazo kugira 8 za mbere muri zo zije muri kimwe c'umunani c'ihiganwa ry'igikombe c'imigwi yabaye ya mbere ku mugabane w'Uburaya. Gushika ubu abakunzi b'umupira w'amaguru batari bake ntibarasobanukirwa neza no kugene ubwo buryo bushasha bwatunganijwe. Mu kiganiro muri sanga twatumiye umenyeshamakuru w'inkino Suleiman Niyo Nkuru, azwi kandi ku izina rya Papa Utam, akora kuri radio Heza FM ari Bujumbura mu Burundi. Turavuga ku kugene inkino ziriko zigenda muri iki gihe muri ubwo buryo bushasha bwatunganijwe kugene ama ekipe atandukanye ariko avyifatamwo gushika ubu. Utunenge twubwo buryo bushasha n'akarusho kabwo umuntu abugereranije n'ubwahahora imbere yaho turaza kuvuga kandi no ku ngingo y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ku munsi wa 3/7 yo kwemeza icese ko igihugu ca Arabia Saudita ari cyo kizokwakira igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru co mu mwaka w'2034 ku rwego rw'abagabo. Mutumire ndakuramukije.
Ndabaramukije neza Fidel.
Kuvyerekeye iyi forma nshasha y'igikombe c'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya, kuba tarasobanukirwa neza naho imaze iminsi inkino zitari nke ziramaze gukinwa muri ubwo buryo bushasha, mwo basobanurira ingene iyo forma imeze?
Murakoze cyane Fidel kuba wantumiye. Murakoze cyane na cyane cyane abakunzi b'ijwi ya Amerika. Kino kiganiro bateze amatwi kino kiganiro cy'uno munsi, nibaza ko ni ikiganiro nubwo kitatebye mu bwo kizi igihe kuko abantu benshi barafise akangonongono ntibazi neza uko iri higanwa ryatunganijwe nk'uno mwaka ndetse n'impinduka zabayemo. Ariko gusa icya mbere cyo novuga ko ni impinduka zabaye nziza kuko ugiye kura mu minsi yahera hahora hakinwa mu mice itandukanye, ugasanga umuce umwe urimo imigwi ine. Aho muri icyo gihe umugwi ine wasangamo harimo imigwi mito mito yo mu bihugu novuga ko umupira utaratera imbere ku mugabane wa Buraya cyo kimwe no mu bihugu nka Espanye nk'Ubwongereza. Muri icyo gihe ugasanga imigwi minini minini yari ifite amahirwe menshi cyane yo gushika kure mu buryo bworoheje kuko wasanga inzira zabo zisa n'iziharuye. Mugo muri uno mwaka hari ikintu cyahindutse. Icyo kintu cyahindutse novuga ko byahindutse mu buryo butandukanye, ndavuga mu mice. Icya mbere harahindutse imigwi yitabira uko ingana, kongera hinduka ibihugu bizitabyitabira iryo higanwa uko bingana. kongera hiyongeramo ikijanye n'amafaranga bahora bakinira yarahindutse uburyo bwariyongera ndavuga amafaranga ngira ngo twaza kubigira ko umuntu agenda bisigurira abantu hanyuma hiyongeramo n'uburyo hahinduka n'uburyo abantu bazogabura ayo mafaranga mu gihe bazoba bageze mu bice bitandukanye ikinacyo kiyongereye novuga ko nibyerekeranye n'abafatanya bikorwa responsor ingene biyongereye bivuze ngo inigwi mwicamake ku bwanje ubiravye ubu niho habayemo akarushe ku migwi hongera habaho n'icyo no kwita business urudandaza ku migwi izogera kure muri no higanwa rya UEFA Champions League ngiriye ko rero murabona ko byari higanwa rya risanzwe rikinwa n'imigwi 32 uyu mwaka yabaye 36 ni 36 iva mu bihugu mujya duhereye mu ntango ahabacyo bitaturu preliminaire icyo byo bitagukura kurana mu bwa mbere ibihugu bigera byatangwe kwitabira higanwa cyangwa imigwi yatangwe kwitabira higanwa yari ibihugu 34 ibihugu 34 hitabiriye imigwi 108 mu gihe mu mwaka wahera hitabira imigwi 198 bivuze ngo imigwi yari yongereye hari imigwi yahawe amahirwe yo kuba yokina UEFA Champions League itahura ironka amahirwe yo gukina UEFA Champions League n'iyo myaka yakahise hanyuma mwibuke ko UEFA Champions UEFA isanzwe ifite abamambre barimwo cyangwa se abasanzwe bakugira iryo shyira hamwe ni 35 ni ukuvuga 34 rero byararungitse imigwi muri UEFA Champions League imigwi iriyongera iva ku 98 iba imigwi 108 ariho haci havamo imigwi 36 mu gihe ahora havamo imigwi 32 icyo nashatse kuvuga rero sikindi nuko iyo migwi 36 byaciye bituma bishobora koroha uko imigwi ishobora kugabugwa mu mice itandukanye aho umuce umwe usanga urimwo imigwi 9 hanyuma undi mu cyukwa ngwe imigwi 9 kugira ngo ashobore kuzoboneka inishobora gukina kuba umunani ya mbere imaze kuboneka ngira ngo nageze ku bintu byerekeranye n'inkino umunani ya mbere izosha ibandanya muri kimwe cy'umunani gishyira cya nyuma hanyuma hagacakurikira ko imigwi 16 ni kuvuga kuva ku 8 kugeza ku 9 kugeza kuri 24 iyo n'imigwi izokina icyo bita barrage mugabo abandi nawe bibonamwo muri yanzira yiki yuko twobyita nko ari nka ya forma ya kera kuko aho bazobakina urukino rwo gusubiriza ni kuvuga umugwi uzokina Arena Retour muri kimwe muri zino nkino za barrage muri no migwi 16 itazoba yagize amahirwe yo kuja mu 8 ya mbere hanyuma iyindi migwi ikurikira kuri 24 ni ukuvuga 10 na 12 izoca itaha ariko yose ntizotaha amaramasa cyangwa se itaha atakigodokanye izovamwo ifite amafaranga igitahanye ni ukuvuga ku byerekeranye n'amafaranga umugwi wa 36 na wenyine hari amafaranga uzotegerezwa kuronka ngo ukumure turaza kubigira ko abantu badushobore kubicyahura
tuze ku mirongo ya telefone dufite Richard Livingstone uratwumva
ndabumva
uduhamagara uri he Richard?
Ni Nairobi.
Ufise ikibazo ubaza, ufise icyo umureshikiriza?
Mba na bifite ibibazo bibiri mbaza.
Mubibaze?
Mbe, uwamutumia dufita yawashisa kamara zake muri FIFA.
N'umumenyeshamakuru ari Bujumbura, akora kuri radio, n'umumenyeshamakuru w'inkino, akurikiranira hafi byerekeye.
Sasa kama wazi sundiki kugira hari huko n'umwabuza ati hari huko no Arabia Saudi ari yezo kwakira inyuma y'ikombe cha
mu mwaka w'ibihumbi 2034 byaremejwe cyese n'ishyira hamwe
cyo kwa gatatu wazi sundiki kugira bahe Arabia Saudi
murakoze mu mwishure ku bijanye n'igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'2034 aho ishira mu FIFA ku munsi wa gatatu yemeje ICS ko Arabia Saudite ariyo izokwaka icyo gikombe
icya mbere cyo nibaza ko icyo bisunze nuko Arabia Saudite nicyo ni yari candidate unique nta wundi bahiganwa cyo ni cya mbere icya kabiri nuko FIFA na ndavuga Infantino ari kumwe nabo basanzwe bakorana muri FIFA baraciye hirya no hino babona ko Arabia Saudite byo bishobora kwakira igikombe cy'isi cha 2034 icya gatatu naho hakoze amatora naho hakura amatora mu gukoma amashi mu kwemeza nibaza ko hari n'amatora yabaye mu cyamba niba twabivuga
murakoze tugaruke ku bijanye n'iyi forma ya imigwi yabaye mbere mu karere k'Iburaya yishira hamwe UEFA gushi kubu uri kuritegereza inkino zimaze kuba ivyo bari kuravuga ko bahamahigwe ama equipe kumbure atoronse ubwo buryo yuguhiganwa n'ugutuma ama ekipa akomakomeye ahora yoroherwa kunguruza mu gice gukirikira nk'18 ubu ahura kare kandi bitayorohera gushika uburavye inkino ziriko ziraba ubibona gute kubijanye n'iri higanwa rishasha iforma
urakoze nibaza ko icambere iforma ni iforma yaje kugyusha UEFA Champions League kuko ubwa mbere twahora turaba nka Manchester City igahera ku rukino rwa mbere ikina na ekipe ugasanga iba imaze icyo twokwita mu magroupe ifase de groupe igivuyemo mu mice atamugwe numwe banganije cyane tatanu mugwe numwe ubutsinze ugasanga ihereje ifite amanota 18 kuri 18 mu bino zitandatu ariko ubu ugiye kuraba Manchester City ubiri mu kibanza cya 22 niba ntihenze izo za Real Madrid kwa matuvu kane kari ni bikomeye inziri mu bibanza bya kure bivuze ngo uyu mwaka hariho icyo bita competition kuko icyo bahate ntibahatanira bahanganira ibyerekeranye n'ibibanza gusa ahubwo bahanganira n'amafaranga kuko ikibanza bingana amafaranga ubose ikibanza cya mbere nk'akarorero dufate nka Liverpool nk'ubuhejeje muri kino gice cya mbere uyu muce wa mbere ariyo ya mbere mu migwi 36 ifite amafaranga izoronka agira ku $990,000 bivuze ngo hakiyongera ko n'amaprime do participation kuba yaritabiriye rino higanwa hari amafaranga ironswa iyongera kuri za $990,000 kuba ibaye mu cyo kibanza mu gihe kandi umugwi ubayuwa muri munani za mbere uronka amafaranga agira ku $2,000,000 n'ayandi arengako z'amanyaburaya bisigura ngo rero ubihiganwa ryariyongeremo ingufu hatumye imigwi ishyiramo ingufu habaho ukwitanga ku migwi itandukanye nabyo ndi twerutse tubona ubwa mbere kuko ubu ntabwo twebwe abone umugwi wa Juventus udature uhura na Manchester City mu nkino za mbere byahora biboneka mu gwoni imboneka rimwe byaba ari bitangaza kubona Paris Saint-Germain ihura na Manchester City byari bitangaza mugabo ubu turabona Bayern ihura na Barcelona mu nkino za mbere no kuvuga ihiganwa ritanguye riryoshe rizorinda rihera riryoshe muri make ku bwanjye ndabona ko byaryoheje ihiganwa ariko n'ubundi byatweretse ko hariho amahirwe bizimwe n'itaronga yo kugira iki yo kugera kure kandi iyindi nayo ikaronka amahirwe yo kugera kure atari kuvuga ko ari uko ari myiza gusumba iyindi muri make byaryoheje ihiganwa niko nubivuga
tugaruka ku mirongo ya telefone Rukundo Moses ari ku murongo uratumva
ndabumva
uduteye kamuri he
ni Rukundo Moses nuyikamara ariko ubu ngubu ndi munara yahitwa Mubende muri Uganda
ufite ikibazo bazo mutumire icyumvire ushikirize ubishikirize
okay je wicyo nenda kuvuga kuri yo fenomena ya especially muri Champions League kuba barahinduye arrangements bagakuraho amatsinda yarasanzwe ari umunani bakayagura bakayagira mbese n'imikino ikiyongera ni ukuvuga yuko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru UEFA mbese ryo ryabaze inyungu mu buryo bw'amafaranga bw'amahera kuko imikino yiyongereye ubundi ikipe yajya gukina imikino itandatu mu matsinda ariko ubu ngubu turabona amakipe agiye gukina imikino igera ku munani ni ukuvuga yuko mu buryo bw'amafaranga inyungu amafaranga yiyongereye so izo ni inyungu za UEFA kuba babigize batyo ndibwira yuko bagiye no kongera prize money kuri ayo makipe nyine kuko birumvikana yuko imikino yiyongereye iyo prize money ziyongereye ku makipe amakipe nayo ashakisha ukuntu yakwagura za squad abakinnyi bakiyongera kuko imikino yiyongera muri kalenda ya ikipe noneho nabo bakagira abakinnyi benshi cyane kugira ngo abakinnyi batagira workload y'imbaraga batavunika cyane ikindi ni byiza ku bafana b'umupira w'amaguru bakunze mbese Champions League bayikunze kuko turabona entertainment mu buryo bwiza cyane kuko ayo makipe manini ubundi byari bigoye kubona amakipe manini amakipe yo ku rwego rwo hejuru ari mu itsinda rimwe muri Champions League ubundi bajyaga bahurira mu kimwe cya kabiri quarter finals, semi finals, round of 16 finals ariko ngo turabona imikino minini cyane muri ayo makipe manini kuri uru rwego so ni inyungu zacu nkatwe nk'abafana hanyuma igikombe cy'isi kuba kijya gutegurirwa na Saudi Arabia mwaka wa 2034 ngendere bagasanga nyine ari uburyo bayihaye Saudi Arabia kuko Saudi Arabia mbese no mu gutanga amafaranga ngendere nk'ikiguzi bakoze nk'ikiguzi kugira ngo bayitegure kuko tumaze kubona itegura 22 noneho izindi ebyiri ziceho hanyuma igaruke mu bwarabu it's a financial kind of point approved by Saudi Arabia ikindi irushanwa rya World Cup rishize ryabereye muri Qatar ryari ryiza cyane ku bafana, twarabibonye unyitwarire yaho, bamaganye bira bikorwa by'ubutinganyi, barabyamagana ayo mabendera yerekanwa, ndetse muri make discipline yari iri hejuru cyane, discipline yari nziza muri World Cup. So atubwire yuko na Saudi Arabia nitegura iryo rushanwa, discipline zabo iri hejuru cyane mu kubuza abanyarugomo kwitabira ayo marushanwa, bagenda bakanywa bagasinda bagakora urugomo, ibikorwa bidahesha agaciro ibintu nk'ibyo byaje kugabanuka mu mupira. So biyemo mufana na I'm so excited kubona umupira ugenda uhindura isura, bakamagana ibyo bikorwa bitari byiza kutwitwa nk'abanyafrika, kubafasha iyo direction nge niko mbireba muri make.
Yego,
yeah, yego,
urakoze, turagushimiye. Yari Rukundo Moses ari Uganda, turagushimiye.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga kuri forma nshasha y'inkino z'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya, no ku ngingo y'ishyirahamwe FIFA ikwemeza chess ku munsi wa gatatu w'indwi ko Arabia Saudite ariyo izokwakira igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka wa 2034, mu gihe mu nama ikoraniro rya Zurich gishyirahamwe FIFA nyine uwo munsi bemeje chess ibyari bisanzwe bizwi ko Espagne, Portugal na Maroc ari byo bizokwakira igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka wa 2030. Kandi kumwe n'umutumire Suleiman Yonguru azwi ku izina rya Papa Utamu ari kuri Radio Heza FM i Bujumbura mu Burundi. Tugaruke ku vyerekeye iforma, muravye ama ekipa koma akomeye na club zabo, mubona bashimishwa no kugeneye izo ekipe zabo ziriko zirifata, ariko muravuga ko ari izikomeye ziriko ziracumbagira muri forma nshasha nka za Manchester City, za Real Madrid, za Paris Saint Germain, harimo ngira n'izindi. Wobisigura babibona gute izo ekipe n'ama club yabo?
Nakoze nibaza ko icerekeranye na forma coco ama club mu club ntabwo bamwe batanguye bidogo bwa mbere bavuga yuko UEFA ndetse n'andi mashyirahamwe mu nka FA mu Bwongereza baba ariko barabaremereza abahinginyo nyinshi, mugabo nabo baragaruka basigura ati murabakinyi bari angaje muri mu kazi ka kimigwi yo ngaha ku mugabane wa Buraya, mugihe rero muri mu migwi abakoresha nibo babapangira akazi k'ivyo mukora. Twe twaraganiriye n'abakoresha b'imigwi isanzwe kukira UEFA, turabihuriza ko bemera yuko ari byo bikwiye kumera uko, hanyuma birabakuruze biro barabyumvikana ko yuko ihiganwa bihindura uburyo rikinwamo kuva mu mwaka 2024 kugeza mu mwaka 2027, ko no kuvuga ni forma izokwamirikira akoreshwa icyo gihe. Rero icyo gihe byasabye ko imigwi imwe ija ku isoko ikagura abakinyi benshi, kuko bisaba ko imigwi ifite abakinyi benshi, kuko nk'ubu tugiye nko kuraba mu kwezi kwa 12 nta mu kwa mbere nta nkino za UEFA Champions League twahora tubona, mu mpera z'ukwa 12 mu kwezi kwa mbere nta nkino za UEFA Champions League twahora tubona, mugabo ubu tuzoba tuko turabona inkino za UEFA Champions League, bivuze ngo imigwi yaragutse cyane, ndetse harimo ukuntu bahora batanga nk'indwi mu gihugu cy'Ubwongereza abakinyi bakaruhuka, ariko ubu nibaza ko bizaba bigoye ko imigwi imwe izoronka izotanga akaruhuko ku bakinyi bamwe bamwe. Rero nashaka kuvuga ngo imigwi imwe yabaye abakinyi babyidogeye, mugabo imigwi yarabishimye kuko n'uburyo bwo kwinjiza amafaranga, reka ndabisigwe nk'uko Moses yarabivuza mubo muri Uganda, kuko imigwi uyu munsi UEFA yongeye yashyizemo imiliyari zigera kuri 4 n'imiliyoni 800 z'amanyaburaya kugira ngo bashobore gutegura aya mahiganwa uko agera uko ari atatu. Hariho ihiganwa rya UEFA Champions League, hakaba ihiganwa rya Europa League, hakabamo n'icyo bita Conference League. Mugabo mwayo mafaranga yose bashyizemo na wa mugwi witabiriye muri turu preliminaire yayindi yakina mu kwa gatandatu mu kwindwi imwe nababwirigira ku 108 yitabiriye kugeza aho turu 36, nayo nyine nta mafaranga yaronse, kuko kugeza ijya migwi yagabanye miliyoni zigera kuri 30 z'amanyaburaya, ni ukuvuga umugumwe umwe washoboye kuronka hari amafaranga wagiye uraronka, bisigura ngo nimba hariho imigwi ironka amafaranga mwiyo foroma shasha guhera ku mugwi wari wa nyuma w'ijana n'umunani dufate umugwi wa 33 ukabona amafaranga, ntabwo bashobora gusubiza inyuma iyo foroma izo nzira zo kuronka n'amafaranga banyene imigwi, ahubwo barabisigurira bakinyi bakabitahura. Muri kurebe rero nk'izo za Real Madrid zisanzwe zifite icyo bita visibility, ukuboneka kwa cyane uburyo zifite pwa mwari ku mugabane wa Buraya, harakarusha izo zona ronka, kuko hari nk'amafaranga bazoronka igihe rino higanwa rizoba rigeze ku musozo kuko hari cyo baraba byerekeranye na TV right image uko bizoba bimeze icyo bita marketing ingene izoba bimeze value ingene iyo migwi izoba agaciro ifite ibyo byose urumva ya migwi igenda ironka amafaranga naho byensire bari ko bara bakina muri forma ibagora ariko icyerekeranye n'amafaranga bari ko barayinjiza kuko nemeza ko mu makrebe 36 yitabiriye nimba umugwa 36 uzoronka miliyoni 18,236,200 uko biri kose murumva ko hari itandukaniro n'ibyari bitanzwe bihari icyo ni kimwe hanyuma ikindi kintu nacyo abantu bakwiye kumenya ibi bintu ntabwo biriko birabishyihiganwa kuko ihiganwa umuntu ikipe itsinze yinjiza icyo imiliyoni 2,100,000 by'amanyaburaya mu gihe umugwi unganije utwara imuriyo 700,000 by'amanyaburaya umugwi rero utsinzwe urumva hari ikintu uhomba mugwe umugutsinze hari ikintu ugira iki wunguka bisigura ngo iyi migwi yose niyo mubona la majority cyangwa se nka yose yagerageje kuraba uko yo kongera nk'abakinnyi atari uko bamwe bamwe bagiye bagogwa nuko iyi foroma bagiye kwimenya bari bacerewe bituma batongeza nk'abakinnyi aho ndavuga nk'iyi migwi yabonikishije abakinnyi nka za Manchester City yari yongejemwo ba Savinho ariko ugiye kuraba aba iyi migwi yose yarishimiye iyi foroma shasha kuko n'uburyo bwo kwinjiza amafaranga kandi ni business usibye ko atari karabasekera amahirwe atari ko barayaronka kuko nka Liverpool nibaza ko bararyohewe cyane kuba ari abambere bogira amahirwe yo guheza abambere bazoronka miliyoni 9,000,000 9,000,000 by'amanyaburaya byiyongera ku miliyoni 2 z'uko bari giziki bashoboye guheza muri 8 za mbere muri kuko ikipe zizo mu 8 za mbere zizohabwa miliyoni 2 nka bonus z'amanyaburaya bitigura ngo rero birishimiwe cyane ni forma abantu benshi bakunda
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga kuri forma shasha y'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya no ku gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kizobera muri Arabia Saudite mu mwaka wa 2034 mu gihe mu mwaka wa 2030 kizobera muri Espagne, Portugal na Maroc. Ariko muravuga ko ari amafaranga menshi muri iryo higanwa kuba nebagura iryo higanwa bavuga iki barabona ko akanovera gashobora kugabanuka iyo migwi ikomeye ishobora kuvamo hakiri kare bigatuma igishika c'abarorerezi abakunzi b'umupira w'amaguru abanebagura iyo forma bavuga iki
abanebagura higanwa bavuga yuko imigwi yabo bahora babana mu bibanza bya mbere cyari mu bibanza bya mbere cyane cy'ambere kuko umukunzi wa Real Madrid ntiyishimira kubona Real Madrid iri mu kibanza cha 20 umukunzi wa Manchester City ntiyishimira kubona Manchester City iri mu kibanza cha 22 ariko nk'umukunzi wa Rio de Janeiro wa Monaco arishimira kubona Monaco yiwe igenda igahura na Arsenal mu ntango z'ihiganwa rya UEFA Champions League kuko ni ambiance football n'umunezero uwo munezero baba bifuza kubona yubatibye hari naho bategera n'amahirwe yo guhura nazo mu gihe batagize amahirwe yo gukina muri kimwe cy'umunani gishyiri cya nyuma cyangwa se kimwe cya kane gishyiri cya nyuma bivuze ngo aya n'amahirwe yuko bamwe babona inkino ziryoshe gusumba izo bari basanzwe babona ku bakunzi b'iyo migwi ababine bagura rero urumva ni uko babona imigwi yabo itari kirigenza neza ariko no ku rundi ruhande tugiye kuraba ni uko bamwe babine bagura batazi yuko naho imigwi iri mu bibanza 15, 16, 17 hariho uburusho iri kiraronka butandukanye nubwo yahora ironka muri kahise bisigura ngo rero nibaza ko ari umwanya yuko abantu bamenya ko iyi migwi umunani ya mbere hari amafaranga izoronka hari n'amahirwe izobifite no kuvuga ngo umunani ya mbere ifite amahirwe yo gukina kimwe cy'umunani cya nyuma idaciye muri baraje mugabe ikaronka n'uburusho bw'uko ikironka imiliyoni 2,100,000 imiliyoni 2 z'amanyaburaya nka bonus yuko yahereje muri munani za mbere ikongera ikarongwa n'amahirwe yuko itaza gukina muri za nkino za baraje iyindi migwi izoba ikina guhera ku muntu ku w'icyenda kugeza ku 24 hanyuma hakiyongera ko ubaye uwa mbere hari amafaranga nawe aronga izo miliyoni 9 twavuze niyo 9 bisigura ngo hakiyongera ko za miliyoni 2 usanga ari karonka mu miliyoni 10 n'izindi hakiyongera ko n'amafaranga yo kuba yaritabiriye kuko ugiye kuraba umugwi wose witabiriye hari amafaranga waronkejwe nayo babwiye hejuru agera ku miliyoni 18,362,000 by'amanyaburaya aho rero hakiyongera ko zasinza baragiye araronka urumva ko yararonse amafaranga menshi ibi rero nabyo ya migwi bavuga ko bidoga banyeneyo hari amafaranga nabo bazoronka mu gihe bazoba batanguye za nkino za baraje kugira ngo witabire baraje ikipe izi ni 16 izogabura imiliyoni zigera kuri 11 no kuvuga ngo hari amafaranga n'ubundi wageze muri baraje uzoronka muri ya 2013 ikuva ku 19 kugeza kwa 20 na kangahe na 20 kwa 24 mu gihe kugera muri kimwe cy'umunani gishiri cyanyuma bazogabura imiliyoni zigera kuri 12 aho nibaza ko abantu bose bacabagenda batahura neza nimba na Real iri muri 16 zizokina baraje na mahigwe menshi yo kuronka amafaranga kuko uko izotsinda hari amafaranga izoronka uko izonganye hari amafaranga izoronka ivuye mwose bre izo bitashe mugabo uko ikose no buryo gukorera amafaranga ahubwo bamwe no ko bayifata mu buryo bwo gusinda gusa mugo ntayifata no mu buryo gukorera amafaranga kandi umupira wa kino gihe business nama no buryo bwo gukorera amafaranga ntabwo tukiri mu buryo bwo kuryoherwa gusa harakenewe nuko abantu baninjiza mu byo babagize iki mu byo babatse cyane se baba bakoresheje
tugaraka ku mirongo ya telefone law abiding citizen cyangwa Marcel Watumva
ndabumva
neza uduhamaga buri he
ndi Kigali mu Rwanda
ufite ikibazo baza icyumviro ubishikirize
yego ikibazo ni icyumviro ndahera ku kibazo nibyo koko amafaranga azaba ari kuboneka mu bakinnyi b'Afurika hirya no hino bakina muri shampiyona y'Uburayi ariko se umuntu ajya muri kariyeri y'umupira w'amaguru kugira ngo azagire uko avamo ameze iyo mikino ari myinshi ntabwo bishobora kuba intandaro y'imvune nyinshi za mvune nyinshi zigatuma rimwe na rimwe tubura abakinnyi bakomeye nk'inkingi za mwamba mu makaribu yabo y'ibihugu abasanzwe bakinira ibihugu byabo bakomokamo kubera imikino yabaye myinshi harimo kunanirwa k'umubiri harimo wenda kuba n'imvune zishobora kuba nyinshi kubera ko imikino ishobora kuba ari myinshi kubera amarushanwa arya nkana ntabwo mu minsi iri imbere gishobora kuzagira ikibazo cyo kujya turabura abakinnyi bakina muri shampiyona bakina mu makipe y'ibihugu icyo ni ikibazo hanyuma igitekerezo ntashaka gutanga ndabona imikino yarongerewe mu gikombe cy'isi imikino iriyongera dufite kose uretse wenda aya mafaranga asa nk'aho ari menshi yiyongereye mu makipe ndetse no mu mikino ya ba nyir'ubwite abana bazamuka bano bakiri batoya bakizamuka cyane cyane abakomoka ku mugabane wa Afurika bafite inyota yo gutunga amafaranga menshi ntabwo dushobora kuzajya turabona abakinnyi bava muri kariyeri bakiri batoya kubera ko bagiye bakabavunagura cyangwa se bakagira izindi nzitizi cyangwa bagatunga amafaranga bakiri bato bakirana ngo icyo twashakaga tukigezeho tukabona abana b'imyaka 30 basezera umupira w'amaguru tuzongere kubona abantu bameze nka ba Lionel Messi imyaka cyangwa agapira murakoze
murakoze ndabashimiye mwishure Suleiman
murakoze nibaza ko icyo kintu ni amakenga bose bafite kuko ubu abakinnyi bafite inkino nyinshi mu maguru icyo ni cya mbere icya kabiri bizotuma abakinnyi batakinira imigwi iserukira gihugu aho tuvuga nka Karole nko muri Arsenal ejo bundi mwarabonye ko abakinnyi nk'abakinnyi bari bahamagawe ba Arsenal la majorite igitigiri kinini ntikitabiriye mu guserukira gihugu kubera imvune ariko imvune kandi ziva ku nkino nyinshi n'uburuhe ku bwanjye ndabona ko iyi foroma uyu mwaka nibyo irashobora kugura ama ekipe kuko imigwi myinshi ntabwo yari yabyiteguriye ngo ishobore kugira efekitife nini ya kugira abakinnyi benshi ariko nibaza ko ni umwanya w'uko abantu mu mwaka mu myaka izokurikira kugeza 2027 uzaba ari umwanya wo kubahindura iyo bahindura uburyo bwo gutunga nk'abakinnyi bazongereza igitigiri cy'abakinnyi kamembe babe benshi kandi dokarite kuko hazoba hari inkino zo muri mahiganwa bakinamwo hakabaho n'inkino zo ku mugabane wa Buraya hakongera hakabaho n'inkino petete abakinnyi baba biyumvira kuzokirira imigwi iserukira bihugu yabo bivuze ngo abamenyereza nabo nibo bo gutangura kumenya ati umukinnyi w'uyu ndaza kumukinisha muri UEFA Champions League umukinnyi w'uyu nabo gukina muri shampiyona y'Abongereza cyangwa se muri Espagne cyangwa se muri Serie A mu Butaliyani ubwo rero urumva ni management n'ubugi bwo kubajira abo bakinnyi n'ubugi bazobakoreshamwo nibaza ko uyu mwaka uzobagora mugabo kusanzwe inkino zariyongere nkuko babivuga inkino uyu mwaka tuzobona inkino zigera ku 546 bisigura ngo igitigiri cy'imiliyoni nimba cyariyongereye n'uburuhe ku bakinnyi cyangwa se n'ugukora kw'abakinnyi gutegerezwa kwiyongera hanyuma hari itsinda rya UEFA cyangwa se umugwi wa UEFA w'abaganga washyize ku mugaragaro yuko nimba umukinnyi aruhutse amasaha 48 gukina urundi rukino avuye ku rukino rumwe akajya ku rundi ntashobora bitwaye birashobora gukunda kuko niko kazi kibo ka buri munsi abasanzwe akora ubwo rero nibaza ko abafana nibo bifata muri angle y'uko abakinnyi bazovunika ahubwo babiboneye ko umukinnyi azokora akazi yahamagariwe gukora ni karita gukora izombone nazo zibagwisukemo cyangwa se zibagwibuze ntabwo abantu babaziteguye kandi ntabwo zishika kubera umuntu ngo nuko arushe gusa ko twabonye nk'abakinyi bakinye imyaka ibiri babikurikiranye ugasanga bari kuri top bivanye na management y'abamenyereza babo nyine abamenyereza babatwaramwo aho no vuga nko bita Cristiano Ronaldo Zidane yigeze kumubwira ko hari imyaka azozaramwica iminota azozaramwicarika ari muri Real Madrid aramwicarika akabyemera ubwo rero hageze ko abakenya bamenyereza rero bazokora cyane ndetse n'ama staff medical ndavuga cya wa mugu w'abaganga buri mu ma equipe ni buzo turafasha kuba ku ma equipe cyane cyane hanyuma ukindi kibazo kivuga yuko tuzobona abakenya barosa amafaranga menshi bigatuma habaho kutazobona abakenya bidara babakenya bakomeye nko kutwabonye ba Cristiano nko kutwabonye ba Messi icyo kibazo nibaza ko nigitanguye ubu bujya ni notion yo kubuje bujanye no kongera bakinyi bakurikiranwa umukinyi afite manager cyangwa se umuntu amukurikiranira ibyiwe dufate naragize amahirwe guhura n'umukinyi bita Tirokele ubu ni kapitene wa Monaco hari ukuntu umukinyi ataba afite uburenganzira ku bintu byose no kuvuga ngo nimba afite amafaranga siwe yemerewe kuyakoresha kare hari n'uburyo akoreshwamo aho no vuga ko nka Tirokele urabye nk'amafaranga aronka ni menshi mugabo hageze kuyakoresha usanga afite manager w'ibyo mu kibuga akagira na manager w'inyuma y'igikibuga nisigura ngo umukinyi azobizomunanira kubera petetre mismanagement kubura abashobora kubafasha mu buzima busanzwe mugabo kubyerekeranye no kubazobya amafaranga menshi nibaza ko bitazoba bituma bidara ngo bareke gukora kuko urabye nk'ubwihe yari muri Newcastle Tirokele kubera yagize management nziza ubu muri Monaco akinanye na kapiteni mugabo muri West Ham murantunga ntabwo byakunze ko abandanya gukinayo ariko kubera yagize management nziza yabandanije akina kandi amafaranga soko atarayafite kijya gihe cyane se ngo yarafite menshi ngo bitume ngo yobe yarasubira inyuma ngo yirare bisigura ngo amafaranga ashobora gutuma umukinyi asubira inyuma ahubwo uburyo bwo kuyagira nibwo bushobora gutuma umukinyi asubira inyuma kubwanye nabona ko ikibera abantu bakigira ku bwoba
tuve kuri iyi forma ya muri UEFA tuza ku gikombe cy'isi yose cy'umwaka w'2030 aho Maroc izosera kuri mugabane wa Afrika yamara ibihugu bitatu izokwakira ico gikombe uretse Maroc azoyemo Espagne na Portugal bivuze iki ku karere ka Afrika
bivuze icambere cyo no vuga ko main wijyo bimuri ibyo bihugu ni Maroc kuba aricyo kizokwakira ico gikombe cisi aricyo kiri imbere cyane ngino nyinshi zizobera muri Maroc antuka ni itika ku mugabane wa Afrika kuko kuvigiye igikombe cha cisi gitangura mu 1930 ntabwo turari bwagire icyiro ya kabiri cyakirigwa ku mugabane wa Afrika usibye ku icyiro ya mbere cyabereye muri Afrika y'Epfo mu 2010 ibyo navyo byanasize nico no kuyita imagine ku banyafrika kuko benshi baremeza neza ko ibibuga byari biteguye neza abanyafrika bitabiriye icyo gikombe cy'isi mu buryo bwiza cyane ikindi biraza kutwereka ko niterambere ry'uko mugabane wa Afrika ririko riraza nimba rutanguye kwizegwa ku mugabane wa Buraya bakabona ko uyu munsi bivuye ku mugabane wa Aziya ejo twobishyira ku mugabane wa Afrika nabo bakabitegura antuka ni image nziza ni sura nziza ariko bareka ikiragaragara ya Afrika na cyane cyane ku muri FIFA hanyuma kuri Maroc ni igihugu navuga ko gifite byose bisabwa kugira ngo bashobore gutegura amahiganwa mpuzamakungu ndavuga ngo gifite byose kivuze abatekinisiye gifite ubushobozi amafaranga hakongera ko bafite nubwo uburyo bwo kubaka ibyo bibuga mu buryo bwihuse bikaba byokunda bakiyoke bakakira icyo gikombe cyisi kubwanye navuga ko ni sura nziza kuba bagihaye Maroc kandi Maroc ni igihugu navuga ngo mwino minsi cyatweretse ishusho nziza ku mugabane ku mupira muri uno mupira muri FIFA na cyane cyane igihe bahejeje mu kibanza cya mu bibanza bine bya mbere mu gikombe cy'isi
muri make mwibaza inkino zizokinirwa nko muri Maroc zizaba zingana gute
ubwiye kuraba kuko bavuga yuko urukino rwa nyuma ruzokinirwa muri Maroc ubwiye kuraba igihugu cya Maroc nicyo main ngira ngo byose bakosubira mu byanditse ariko gusa urabye igihugu cya Maroc cyo gisa amahirwe menshi yo kwakira inkino nyinshi kuko murabona bizo bari ibihugu 48 bizitabira kino gikombe cy'isi bivuze ngo inkino twahora turorera zizohinduka ziyongere gusumba izo twahora izo tuzobona muno mwaka nibaza ko nka 2023 by'inkino bizohava bibera mu gihugu cya Maroc na cyane cyane kambuge 2023 by'inkino ziryoshe kuko imice ya nyuma izobera mu gihugu cya Maroc
murakoze ndashaka ndababaze Suleiman igikombe gikurikira kizobera ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika Canada na Mexico ariko inkino nyinshi zizobera ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika zoba ribaye rya mbere ibihugu bitatu byakirira hamwe inkino. Mwibaza ko icyo gikombe cyo mu mwaka wa 2030 bashobora kuhigira kuhakurira amasomo. Iki gikombe gikurikira cyo mu mwaka wa 2026 mukibona gute uburyo kizoba giteguye, kuko Amerika ifite uburyo buhagije ubuhinga bwinshi reka n'ibindi bihugu nka za Canada zirateye imbere, muciteze gute iki gikombe?
Ni gikombe novuga ko bahaye amahigwe ibihugu bimwe bimwe novuga ko atamahigwe menshi yo kuba byozotegwa igikombe cy'isi cyozorosa hano banki y'igihugu cya Canada, kuko uravye ingufu bashyira muri football ntabwo ari nyinshi cyane ugereranije n'ibindi bihugu biba bisaba gukinirwa mu gikombe cy'isi. Hanyuma ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba bagiye gutegura kino gikombe cy'isi bafatanyije n'ibindi bihugu, abantu bose babitangarira kandi nanjye ntegereza kubitangarira, kuko uburyo nk'uko babivuze Amerika irafise iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika irafise uburyo bwo kwayotegura igikombe cy'isi ariyo yonyene. Ariko muri bwa buryo bw'uko bavuga bati ntihagire ibihugu biziriduka ngo twararenganijwe, twagiye tubisaba inshuro nyinshi kubera iki kiriya gihugu gikundwa akazwa cyane gusumba ibindi bihugu, ni mu nzira yo kugira ngo habeho ugukura uruntu cyangwa se imvugo za hato na hato z'abana bariya zo gucoza FIFA no kwerekana yuko FIFA hari abantu yo bihengamira ko mu buryo bwo kugira ngo bagabanye iyo myidogo ku bihugu bimwe bimwe, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyo kabaye isangira gutegura igikombe cy'isi n'ikindi gihugu. Ku bwanjye ni mu nyubako shasha yo kugira ngo FIFA ishobore kugenda igabanya amatata ari hagati y'ibihugu bimwe bimwe, kuko umupira ndabyibuka muri za Cameroon na za Cote d'Ivoire cyagiye kiba igikoresho cyo kugira ngo abantu bashobore guhuza, ndetse barabyibuka no mu Bwongereza byigeze kuba nk'uko nyene hari ahantu henshi usanga hariho abantu batumvikana cyangwa ibihugu bitumvikana ariko bikaba ngombwa kubifashisha siporo na cyane cyane umupira w'amaguru. Ubwo rero ni mu buryo gutanga umunezero no mu buryo bwo kuraba ko akwerekana ko umupira w'amaguru ushobora guhuza abantu bakibagira ibibatandukanya ariko bakaba bagashyira imbere inyungu za bose, umunezero kuri bose. Ni mu buryo bwo gutanga rero spectacle cyangwa se umunezero muri rusange ibihugu byose kandi mu mwanya mutoya bitarinze kuzigura cyangwa se ngo barindire igihe kirekire kiba kinagoye, kuko murabona igikombe cy'isi gitegurwa buri myaka ine bisigura ngo nk'uwavuze ngo bazogiha Mexique yindi myaka ine yagira bakazogiha Canada yindi myaka ine bakazogiha Amerika Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byaba bigoye ko tuzobona igikombe kidoza ku mugabane wa Afrika vuba, byaba bigoye ko tuzobona igikombe cya kidoza ku mugabane wa Aziya, biba bigoye cyane. Ku bwanjye ndabona ko ni intunganyo nshyashya yo kumanajinga uburyo busangiza umunezero w'umupira w'amaguru ku isi. Ibi ni intunganyo ya FIFA nova kandi nziza.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Igira hirya ariko mada niki winyegera ariko abanyabugo ngere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe nduwibugo
yego rata urumunya rusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe
wenda banashaka kuri uwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo ndiye bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi Combo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Grola.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga kuri formashasha y'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya hamwe n'ibikombe by'isi yose ikizoba mu mwaka wa 2030 kizokwakirwa n'ibihugu bitatu akaba ari Maroc, Espagne na Portugal. N'igihugu kizokwakira igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka wa 2034 akaba ari Arabia Saudite. FIFA ikaba yatangaje icese ingingo yo guha ivyo bihugu kwakira ivyo bikombe ku munsi wa gatatu mu ikoraniro ryabo ryabereye i Zurich mu gihugu cy'u Swiss. Ndi kumwe n'umutumire Suleiman Niyonkuru azwi ku izina rya Papa Utam akora kuri Radio Heza FM i Bujumbura mu Burundi. Tuje kuri Arabia Saudite. Benshi baravuga ko Arabia Saudite kubera inyifato yayo kubijanye n'agateka ka muntu bijanye no kubungabunga ibidukikije ko inyifato y'ico gihugu atari yororo, ayo ni nk'amashirahamwe aharanira agateka ka muntu atandukanye. bakaba bariyamirije ingingo ya FIFA yo guhereza ico gihugu uburenganzira bwo kwakira igihombe c'isi yose cyo mu mwaka wa 2034 bakavuga ko ico gihugu kitigeze gihumuriza ishyirahamwe FIFA ngo kigaragaze neza ko kizokubahiriza ibyo bijanye na gateka ka muntu n'ibidukikije abavuga gutyo mu byibaza gute
icyambere cyo nagomba mbanze mvuge ku cyerekanye no kuba bahaye uburenganzira Arabia Saudite gutegura kino gikombe cy'isi ni igihugu cyatweretse uburyo bwo gushaka kubaka umupira w'amaguru ku isi muribuka ko yaruza kugurana n'umugwi wa Newcastle mu gihugu cy'Ubwongereza icya kabiri ni igihugu ubona ko cyashyizemo amafaranga menshi mu mupira w'amaguru kuri ino si icya gatatu fatire nko kubakinyi bagiye bazana muri uko gushyiramo amafaranga menshi kuri ino si harimo ukuzana abastar cyangwa se abakinnyi bakomakomeye bitwaye neza mu mupira w'amaguru muri kahise ndetse no muri kubu nkavuga nka ba Karim Benzema abangoro Kante ba Cristiano Ronaldo n'abandi benshi cyane bagiye baje hariya ku mugabane hariya muri Arabia Saudite icyo shatse kuvuga se kindi rero iki gihugu cyatweretse ubushake bwo gushaka kunezereza abene igihugu bacu ariko no gushaka kwerekana ko apari biba bihuvugwa mu bihugu byabo cyane cyane ibintu byo kubu kutubahiriza agateka kazi na muntu nabonye Amnesty International ari cyo yabivuze ko kubwanje mbona ko ni inzira zo gushaka gufuta ibyo ayo makosa baba ikina bihugu bakivuga ko cyane se bene bihugu by'abarabu biba bivugwa ko cyane cyane igikombe cyawo muri Qatar cyatanze cyo no kwita ishusho nziza kuko ibyo bibaza ko bishobora kuzoshika ntabwo byashitse twati byahubwo twanabonye itandukaniro n'ibindi bikombe by'isi cyabaye igikombe cy'isi cyabaye mu spectacle nyinshi ndetse n'umutekano mwinshi cyane hanyuma hakavugwa kubyerekeranye nuko Arabia Saudite idafise nk'abakozi bashobora kuzubaka ibyo bibuga kuko birasaba ko bazoba bafite infrastructure inyubako zishobora gutuma bakira icyo gikombe cy'isi bikavugwa yuko bazoba ngombwa kuza kuzana abakozi hirya no hino kandi bakabacura bufuri nabo rucanke bakazobakoresha kutariko ibyo nibaza ko ni prejije cyangwa se nibivugwa imbere yuko batangura kumuwa mwitegura w'icyo gikombe cy'isi ariko na Infantino nk'umuntu n'ubwo n'abahinga bari kumwe ndetse n'abanyamupira barimwo nibaza ko nishusho bo babonye ko ari inzira zo kugira ngo bashobore guhuza abana bariya bashobore kwerekana iyo shusho ku bihugu by'abarabu imaze imisi ivugwa yuko abarabu arabantu badashobotse kuri ino si na cyane cyane mu kubungabanya agateka kazi na muntu cyangwa se mu kutubahiriza agateka kazi na muntu rero kwa baba hari kino gikombe cy'isi icya mbere ni uburyo bwo kugira ngo Arabia Saudite yerekane ishusho yabo i-branding baberekana urwego bamaze kugira ko mu buryo bw'iterambere icya kabiri ni uburyo bwo gukura ko ya makosa asanzwe avugwa ku bihugu by'abarabu harimo na Arabia Saudite cyane cyane icya gatatu nabyo ni mu buryo bwo kugira ngo babandanye bashyigikira umupira w'amaguru kuko twemeza nemeza ko mu byo nagiye nkurikirana mu ino minsi bavuga yuko Arabia Saudite kiri mu bihugu bike bishyira amafaranga menshi mu mupira w'amaguru ubwo rero nibaza ko FIFA kugitanga kuri Arabia Saudite kubwanye ndabibonamwo kari nk'agashimwe babahaye ariko abandi nabo baravuga ngo hari ibyo byabaye by'amanyanga ari usibye nk'ibihugu nka za Norvege zavuze ibintu byinshi abafaransa hari abavuze kubwanje ubutarose mahirwe ategereza kuvuga uko biri kose ikindi nacyo twongeze ko yari kandida inike cyari igihugu kimwe cyonyine cyari cyatanze kandidatire usibye ko na Australia yari yavuze ko ishobora kwakirisha igikombe cya 2034 ntibyakunda kwitegura kandidatire yabo yakigwa icyari gisigaye urumva ko hashobora kuba harakozwe n'ibindi kuri bano barabu mu ntumbero yo kugira ngo baduze iyo shusho yabo ku isi muri rusange bongere banagabanye n'ayo makenga bafite ko isi bafite ko muri rusange
urakoze ari Nsabimana ari ku murongo wa telefone uratwumva ari uri he
ndi Bujumbura
ufite ikibazo ubaza icyumviro ubibaze
jewe icyumviro noterera kuri ibyo bijanye n'igikombe cy'isi jewe mbona yuko Arabia Saudite atari uko nyine abarabu basanzwe umengo ntibabemera nayo handi ho ubushobozi bwo kuba bo kwakira icyo gikombe barabufite ko nabo bashaka visibilite y'igihugu cyabo kugira menyekane ko ahantu habereye igikombe cy'isi bituma igihugu kimenyekana amajambo rero ntashobora kubura kubera basanzwe baba bayiyumvira ukuntu umengo n'ubumenyi mu mupira w'amaguru umengo sikirenga urana nka kurya zijya za Katari zacakiriye zikunze gukomeza Arabia Saudite mu bijyanye n'umupira w'amaguru byose ni igice kimwe kuvuga rero je intereranyo y'iwanje ntibakibahe babona bafise uburyo bwo kwakira abantu bazoba bitabiriye iyo Mondial tangora nimo yotuma batacakira je aho nogeza naho FIFA nayo umva ibya FIFA nabyo mbona umengo ntibiri organize ukuntu nayo niguma ihinda ika uyu munsi barazana amategeko ejo bakazana ayandi ugacasanga bijemo ibindi bintu badasizemo ibintu bya politiki je mbona atakabuza yuko bacoba hakwakira ico gikombe murakoze
ndabashimiye murakoze
yego namwe
icyimbiro cya Nsabimana mu cibaza kwiki
nibiraza ko Nsabimana iki ntavuze nibyo birumvikana ni bine ngarutse ku mukanya mvuga nti Qatar kuburyo ifise irashoboye kwa yo kwakira ikombe cy'isigana neza mwari buriko byakunze Arabia Saudite nayo kuba yo kwakira ikombe cy'isi birashoboka kuko urabye amafaranga ishira mu mupira w'amaguru reka ndabe nk'akarorero muribuka umuntu bita Neymar aja muri Arabia Saudite byavuzwe ko ari muntu mbere kugira ngo habeho equilibre ku migwi nka za Al Nassr ari Etihad kugira ngo abene gihugu bo mu makaritie cyangwa se mu bisagara bitandukanye bashoboye kugwego rumwe ibyo babigira n'amafaranga yabaye bembe fiche ni igihugu cyashyizemo amafaranga kugira ngo iyo migwi ishobore kuzana icyo twakwita uguhuza abantu no kongera kugira iki kubata kubaho umunezero ayo mafaranga yo bararaba kuyashyira mu makrebe byo ntibihagije ni byiza ko tunabishyira ku rwego rw'isi isi ikabibona ko tunabishoboye hanyuma ikindi kintu usibye ko tutobura amakenga kuko ntibyumvikana ko ingene igikombe cy'isi kibereye muri Qatar inyuma y'imyaka ingahe kigatse cyongere kigasubira mu bara bubwo nyene kitanaciye ku mugabane wa Buraya abanyaburayi bategeza kugira amakenga ibyo birumvikana ariko ubiye kuraba ntabwo wobura n'amakenga y'ukuntu aba bantu aribo bari kubabanyaburayi ariko bararekara amakwi igikombe cy'isi kitobera mu barabu impamvu nayo si yindi nuko bamaze kubona ko aba barabo ariko barashaka kubatwara produit yabo mu kintu cyari gikunze ku mugabane wa Buraya uno munsi kiriko kirajanwa mu bihugu by'abarabu kandi abarabo ariko barabikunda cyane ese araronge cyangwa se mu myaka iri imbere ntibazisanga amafaranga bashyira ku mugabane wa Buraya bayakuye ku mugabane wa Buraya bakayashyira haya mu barabu iwabo ibyo bivuze ko kugwanya Arabia Saudite ntibyoreka kuko wari wese nka bino bihugu bikomakomeye aba yifuza kubona ihiganwa nk'iryo ajyakira hanyuma ikindi kintu nacyo nikerekeranye burya n'uburenganzira bwa muntu nicyo giteye amakenga cyane nk'izi za Amnesty International ziba zifite amakenga n'abandi baba bafite amakenga ariko no muri Qatar iyo byaravuzwe muribuka muri RIFI byaravuzwe ko bishobora kuzohashobora kuzoba ikibazo ariko iyo byose byagiye bigenda birangira atakibazo kibaye usibye ko hagiye havugwa abantu busanga bakoreshwa b'abakozi ugasanga harabapfirayo hariyo abagira ibibazo mu kubaka ibyo ayo mastade nibaza ko n'umwanya ko ibyo ayo ma ONG azofata azokumira ibyo bibazo ntibizoshike kandi baza ko Arabia Saudite iracyafite umwanya kwa yotegura imyaka 10 n'imyinshi ibyo ayo makosa ntazo bashikire ku bwanje Arabia Saudite yari kwitegura kino gikombe ko niyo sura kugira ngo nizo sura ku isi tugene tuzibagira tugene tubona ko hari icyahindutse ku mupira w'amaguru hari icyahindutse muri bya bihugu twari tubona ko bitinyitse bishobora kubana nabyo byogira iki byo abantu bo bijamwo batekanye kandi hakaba bashaka gutegura ibintu byiza
mwariko muravuga Arabia Saudite kuri kirashiramo uburyo bwinshi mu mupira w'amaguru igura abakinyi bakomakomeye bakina mu marige mu mashampiyona akomeye yo mu karere k'Iburaya kandi mwavuze ko ifise imyaka 10 ukwitegura imyaka 10 isimike ku gihugu nka Arabia Saudite ifise uburyo bwinshi ariko mwitegereje league championnat yo muri Arabia Saudite uravye ntubona kumenga hari abo bakinyi bakomakomeye bavuye hanze nibo buzuye muri ayo ma club muri yo championnat mwibaza ko hari igikorwa Arabia Saudite iri kirakora cyo kuduza abakinyi bayo kugira muri iyo myaka 10 bazobe biteguye bazobe byifatemwo neza ntibatetereze igihugu cyabo n'isura y'igihugu cyabo n'abarorerezi
urakoze ni kibazo nyine abantu benshi bafite amakenga cyane ko iyo migwi tuyumvira ikirazana abakinyi bakomakomeye nta buryo nta kuntu kwitegura abakinyi bayo iyi migwi yose tuvuga yo muri Arabia Saudite nta mugwi n'umwe udafite ikibuga cyawo icyo ni cya mbere iyi migwi yose tuvuga yose ifite academy ubu ndavuga amashuri y'umupira w'amaguru bivuze ngo baravuze ngo kubera dushitwe turagwana n'isi mu iterambere ry'umupira w'amaguru ni byiza ko tugwanira aba bandi beza bahari mugona ko dutegura abacu beza bo muri kazoza rero ugiye kuraba uyu mwaka ashobora ko ariko barashyiramo amafaranga menshi iyi myaka ashobora ko ariko barashyiramo amafaranga menshi ariko mu myaka iri imbere nemeza ko Arabia Saudite ishobora kuzobwira abakinyi beza eka ndanongeze ko burya no mu guserukira igihugu Arabia Saudite siko ari mubi cyane tugiranije n'indi migwi eka mfatire ku mugabane wa Afrika nk'ini wacu hari mu gusanga itari ameziriye kukina no mu Arabia Saudite mu buryo burenze hanyuma abo bakinyi bagenda ku mugane wa hariya muri Arabia Saudite mu iryo higanwa ubatuma baba ibyitegererezo icyitegererezo kuri baje bakinyi bavuka mu byo mu cyo gihugu cya Arabia Saudite ibyo na byose encourage biratanga icyo no kuyita umwete kuri babakinyi basanzwe bavuka mu cyo gihugu icyo ni kimwe icyakabiri nacho wa mukinyi atari karakina aharanira gukoresha imbuzo zose zishobora kugira ngo ashobore kuzokina reka ndabaye nk'akarore ngaha muri Afrika mu gihugu cy'u Rwanda bigeze gufata ingingo yo kudakinisha abakinyi bavuye ahandi mu mahigo yandi mahigano bakavuga ngo mu makreba mwamwe hariho umugwi wa police mu gwape bavuga yuko abantu bakina muri cyo gihugu bategerezwa bakina muri iyo migwi bategereza kubavuka mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se arabene igihugu ariko bagiye gusanga ko bihenze kuko byatuma abakinyi beza bakomeye baje muri APR na yo kubereza pito APR na police kuko zifite amafaranga menshi zishyiramo bacye basanga competitive iri kiragabanuka kuko abanyamahanga baza batanga icyo twita akazi kuri abakinyi b'abanyarwanda bigatuma bacye bakomeza babakinyi b'abanyarwanda bakaca bakora nabo cyane bamara gukora bakaronka ingufu bakaronka icyo cyo kwita amahirwe yo gukina mu makrebe yabo ibyo bakuba kuri makrebe yabo bakaca bijyana mu guserukira igihugu no kuvuga byakomeza bica bikomeza no mu guserukira igihugu Arabia Saudite rero nabyira byungukiramo kuko bano bakinyi bagiyeyo uyu munsi bariko baratanga akazi kuri abakinyi bimvukira abo bakinyi nabo bashyiramo ingufu nyinshi cyane kugira ngo barabe ko banka Sadio Mane boba nka Ngorokate ejo ntihagira guhamagara mu guserukira igihugu niho usanga abakinyi barakomereye kubwanje nta makenga biteye ahubwo imyaka iri imbere tuzobona Arabia Saudite yarahinduye ishusho y'umupira w'amaguru ku ino si muri rusange
tugarutse ku gikombe cy'isi yose uravye nk'akarere ka Afrika Afrika yepfo yarateguye ico gikombe mu mwaka wa 2010 ubu Maroc ikaba izokwakira mu mwaka wa 2030 naho izosangira na Portugal na Espagne bijanye n'uburyo inyubako uburyo bwo kwakira ibikombe nk'ivyo Afrika musi y'ubugaragwa bwa Sahara atari Afrika yepfo hageze kuza ku karere ka Afrika FIFA igarutse muri Afrika kugira itange ako karere kwakira igikombe cy'isi yose bizofata iki muri ibyo bihugu byo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara uretse Afrika ifise uburyo cyane bizoba ari Afrika yepfo cyangwa ibihugu byo muri Maghreb byo muri Afrika mu buraruko by'abarabu Afrika yindi yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara uretse Afrika yepfo niki hebo gukora kugira ngo bashobore nabo kuronka amahirwe mu myaka iri imbere kuza kwakira igikombe cy'isi yose
ni kibazo gikomeye kuko ngiye kurabana na Kane irabagora bamwe warabonye ko na Kane nk'ubu isotegurwa n'ibihugu bitatu Uganda Tanzania ndetse na Kenya ibyo bitwereka ko ibihugu bimwe bimwe bisana bitaribona mu iterambere ry'umupira w'amaguru byo na cyane cyane ya Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara hanyuma icokorwa cya mbere cyo urumva ko hagiye kubo tumaze kumenya ibikombe by'isi bigera kuri tatu aho bizobera nibaza ko kugira ngo ize igakize igaruka ku mugare wa Afrika bizosaba indi myaka itari munsi ya 10 inyuma yuko kizoba kivuye muri Maroc kubwanje ndabona ko n'ubundi birashagoranye ibindi bihugu ntibishobora ko ntabwo bishobora kuborohera mu gihe hatabayeho impinduka muri CAF zo zishobora gufasha kuba kuno mupira wo mu karere ko k'ibihugu bya Sahara byo munsi ya Sahara ikindi igihugu mbona ko bishobora kuba byo kwakira no muri iryo higanwa ni Afrika yepfo nk'uko wabivuze nyene ariko urabye na n'ibihugu by'abarabu nka za Egypt Egiputa birashoboka ko yozo cyakira mugabo mwa bino bihugu byo munsi ya karere ka Sahara biragoye kushobora kubona igihugu kimwe cyane bibiri bishobora kwiyangaza ngo byakire igikombe cy'isi biragoye cyane igisabwa ni kimwe nuko politike z'ibihugu icya mbere zishobora kuzohinduka zikongezwamo zikashigwamo zikabamo ukwitaho inkino cyane cyane umupira w'amaguru kugira ngo bashobore kuronka amahirwe icya kabiri ubutunzi ekonomi y'ibyo bihugu ni byiza ko yiyongera kuko itari yongera biragoye ko tuzobona igikombe cy'isi kiza mwa bino bihugu yo munsi ya karere ka Sahara havuyemo Afrika yepfo cyane cyane kuko Afrika yepfo naho yakira icyo gikombe cy'isi uyu munsi amastade bakinirako ndavuga nka za FNB uyu munsi ni stade ubona ko ibyo zategere ibyo zashizwe ko n'ibyo zatanze nk'umusaruro kubwo ndabona ko bitandukaniye nta nyungu zirimo kuko izo stade zimwe ntabwo zinakoreshwa rero simba n'igihugu cyashobora guspendinga cyangwa se cyotanga amafaranga nk'ayo Afrika yuko yashyize mu gikombe cy'isi mwaka no karere ngo gishobore kugira iki kwa kiri gikombe cy'isi amastade mu nyuma n'abazo yakoreshe ndibuka nko muri Gabubara kiri gikombe cha Afrika mugo ubwiye kwa amastade bakiniye ko igikombe cha Afrika uyu munsi yarameze mu byasi yarabaye nabi bikigura ngo ibihugu nibike bishobora kuba byo kwiyangaje cyangwa se byoja mu mwiyonzire kwa kiri gikombe cy'isi mu myaka ya hafi ngira ngo bizosaba imyaka myinshi kugira ngo rizobone igihugu cyo mu karere munsi ya karere ka Sara kashobora kwa gishobora kwa kiri gikombe cy'isi
mu majambo make mu misegonda 30 ijambo rya nyuma ushikiriza kuri bitwa ko turavuga
icyambere no vuga nuko ya cyerekana na UEFA Champions League abantu nibatekane Real Madrid FC Barcelona Manchester City za Arsenal n'indi migwi ikunzwe uko yabaho munezero muri kahise nibaza ko n'umuntu ushobora kuzobandanya kuko kuba batari mu kibanza cy'ambere ntibisiguye ko bavuye mu higano rya UEFA Champions League ndavuga nka Real Madrid za Manchester City z'ibibanza bya kure ahubwo nuko ari impinduka zabaye zizo mpinduka muhindi mushashikira mababu ku gikombe cy'isi nacyo cya Arabia Saudite nibaza ko abantu bakenga ahubwo boguma no kwizera kuko ibintu bitaraba ntushobora kuvuga ngo biraza kugenda uko abakumira nibakomeze bakumire kandi nizera ko gizo igikombe cy'isi
murakoze umwanya uraheze murakoze hari mu kiganiro muri sengato ariko turavuga kuri formashasha yihiganwa gikombe cy'imigwi yabaye mbere mu karere k'Iburaya n'ibikombe by'isi yose byo mu mupira w'amaguru ikizobera muri Abisa duhita mu mwaka w'2034 no muri Maroc Espagne na Portugal mu mwaka w'2030 twakume n'umutumire Suleiman Yonkuru azwi kandi ku izina rya Papa Butamu akora kuri radio Heza FM ari Bujumbura mu Burundi nshimire rero mutumire twaye senshimire n'abashoboye kwikirana iki kiganiro abahamagaye bagashikiza ibyiyumviro bakazana ibibazo namwe mwese mukunda radio ijwi rya Amerika mugira ibihe byiza
Light up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. You changed my whole scenery with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been, yeah. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. You stand as one, the outstanding one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no one cannot take your place. You cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile, make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Yeah. You are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, yeah. And that is the African beauty. And I know, oh yes I know, you are my African queen. And I know, see I know, see I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that
that it's his love. And I know that this love was surely sent from up above. Cause you're the only one that I think of. You are my African queen. And I know that this means that you're the only one that I will serve. I'll give you my heart, my love, my body and my money. Every other thing you think of. In a man, who could think of anything better than you? Who could think of ever hurting you? Sacrifice my all, I'll give it all to you. You are my African queen, for real.